Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Rwanda ni kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi ubu muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye: abarundikazi bicuruza mu mujyi wa Uvira bafite ikibazo cy'umutekano.
Ajanye n'umuntu acara muniga acamwiba n'amafaranga yose ni telefone agenda bica n'ibitambusho byose agenda bitwara.
Uyu ni umurundikazi rero mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uganda ishobora kugabwaho igitero cy'iterabwoba, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Loni barayiburira. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakira inkingo za mbere z'ubushita bw'inkende ejo kuwa kane. Naho gukingira imbasa abana bo muri Gaza birimo biragenda neza nubwo bwose intambara idahagarara. Aya makuru nabo yandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Ijwi rya Amerika, aya makuru tuyahere kuri Tanzania na Zambia. Bashyize umukono ku masezerano n'Ubushinwa. Ubushinwa rero bugiye gusana no kuvugurura umuhanda wa gari ya moshi uhuza ibi bihugu byombi. Fidel Niyongabo.
Ubushinwa, Tanzania na Zambia vyateye igikumu ku masezerano ya mbere yerekeye gusubira kunagura inzira ya gari ya moshi imaze imyaka itari mike ihuza Tanzania na Zambia. Ni mu ntumbero yo gukomeza amayira akoreshwa mu gushikana ibidandazwa kuba hari ku mugabane wa Afrika ufise amatungo akomeye mu butaka bwayo. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yahagarikiye ibirori byo gutera igikumu kuri aya masezerano azosubira kunagura iyo nzira ya gari ya moshi y'ibirometero 1,860. Yari kumwe n'abaperezida b'ibihugu bya Tanzania na Zambia ku mugwa mukuru w'Ubushinwa Beijing mu nama yerekeye gufashanya hagati y'Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Inzira ya gari ya moshi ihuza Tanzania na Zambia izwi ku izina rya Tazara yubatswe hagati y'umwaka w'1975 n'umwaka w'1975 hakoreshejwe ingurane y'Ubushinwa idasaba inyungu. Iyo nzira yakoreshejwe mu gushikana ubutare bw'umuyumbu na cobalt bw'igihugu cya Zambia kwibahari bucishijwe mu gihugu cya Tanzania. Zambia yarondeye kudakoresha mayira yo muri Afrika y'Epfo na Rhodesia icyo gihe. Iyo nzira yubatswe n'abakozi b'Abashinwa n'Abanyafurika. Mu kwezi kwa kabiri, Ubushinwa bwaratangaje ko buzokoresha umuriyaridi w'amadora mu ntumbero yo kunagura inzira ya gari ya moshi ihuza Tanzania na Zambia hifashishijwe ugukorana hagati y'igisata cya leta n'abayikorera ku giti cyabo.
Ijwi rya Amerika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko igiye kwakira inkingo z'ubushita bw'inkende vuba cyane. Geoffrey Mutagoma.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itegereje inkingo za mbere z'indwara y'ubushita bw'inkende kuri uyu wa kane, icyiciro cya kabiri cyazo kikazahagera ku wa gatandatu w'iki cyumweru. Byatangajwe n'umukuru w'itsinda rishinzwe kurwanya iyo ndwara, Chris Kachita. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu kwezi gushize ryatangaje ko iyi ndwara yatangiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari icyorezo gihangayikishije isi. Gusa uburyo bwo kuyikumira bwahuye n'imbogamizi zishingiye ku ibura ry'inkingo. Umukuru w'itsinda rishinzwe kurwanya iyo ndwara ntiyatangaje ingano y'inkingo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iteganya kwakira kuri iyo minsi yombi. Kuva indwara yadutse muri Kongo, abagera ku 19,710 bamaze kuyandura nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima muri icyo gihugu. Ubutumwa bwa video Minisitiri w'Ubuzima wa Kongo, Roger Kamba, yatangaje yavuze ko bagiye kwibanda ku gutera imiti yica ubukoko mu mashuri no gushishikariza abana gukaraba intoki cyane cyane muri iki gihe amashuri agiye gufungura.
Ijwi rya Amerika, makuru tuyakomereze muri Palestina, aho Roni yishimira uburyo gukingira imbasa abana bo mu ntara ya Gaza birimo bigenda neza, ariko rero irifuza ko imirwano ihagarara ku neza y'abari mu kaga. Eugene Mukankusi.
Ishami rya Oni rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu gufasha abanyepalestina, UNRWA, ryatangaje ko hari intambwe ishimishije irimo guterwa mu bijyanye no gutanga urukingo rw'indwara y'imbasa ku bana bo mu ntara ya Gaza, ariko ko guhagarika imirwano mu buryo buhoraho mu ntambara imaze amezi 11 bikenewe kugira ngo abantu boroherezwe umubabaro. UNRWA yavuze ko mu minsi itatu y'ikingira mu turere twa Gaza rwagati abana bagera mu 187 bahawe urukingo, iki gikorwa kikaba kigiye gukomereza mu tundi turere twa Palestina mu cyiciro cya kabiri. Gukingira indwara byatewe n'uko habonetse umwana w'umuhungu mu kwezi gushize urwaye imbasa bwa mbere mu myaka 25 mu ntara ya Gaza. Isiraeli n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas bemeranyijwe guhagarika imirwano amasaha 8 buri munsi mu turere twateganyijwe kugira ngo gahunda y'ikingira izabashe gushyirwa mu bikorwa. Nta makuru avuga ko hari uwaba yararenze ku masezerano. Kuri uyu wa gatatu, umuyobozi wa UNRWA Philippe Lazzarini ku rubuga rwa X yagize ati: "Ni intambwe ikomeye. Buri munsi mu turere two hagati mu ntara ya Gaza, abana benshi bakingirwa imbasa." Uyu muyobozi yakomeje agira ati: "Mu gihe itango ry'urukingo rw'imbasa ririmo guha abantu agahenge, igikenewe byihutirwa ni uguhagarika imirwano burundu, abagize ingwate bose bakarekurwa, ibyangombwa by'ubutabazi harimo n'iby'ubuvuzi n'iby'isuku bikagera mu ntara ya Gaza nta nkomyi." Abanyepalestina bavuga ko impamvu ikomeye yatumye indwara y'imbasa igaruka ari isenyuka ry'urwego rw'ubuvuzi n'ibitaro hafi ya byose mu ntambara. Israel ishinja Hamas gukoresha ibitaro mu bikorwa bya gisirikari, ibirego uyu mutwe uhakana.
Intambara kanini no muri Ukraine. Ukraine itangaza ko indege z'intambara z'Uburusiya zarashuye uyu munsi mu mujyi wa Lviv mu burengerazuba bw'igihugu, zahitanye abantu 7 zikomeretsa abandi barenga 30. Fidel Niyongabo.
Buramatari w'intara ya Lviv, Andriy Sadovyi, yatangaje muri video yashizwe ku rubuga Telegram ko igitero cya misiri Uburusiya bwakoze cyasenyiwe kandi inyubako acongera cononi n'ibindi bibanza birenga 50 birimo amashuri n'inzu. Mu ntara ya Dnipro Petrovsk, igitero cy'Uburusiya mu gisagara cya Kryvyi Rih cyakomerekeje abantu 5 kironona n'amazu. Igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko Uburusiya bwakoresheje misile 15 na drone 29 mu bitero giherutse gukora muri Ukraine. Cyavuze ko ibikoho bikoreshwa mu kwivuna misile na drone vya Ukraine vyasambuye misile 7 kuri izo 13 na drone 22 kuri 29. Izindi ntara Uburusiya bwakozemwo ibitero vya misile na drone birimwo Chernihiv, Ivano-Frankivsk, Volin, Ternopil-Kiev, Zhytomyr, Poltava na Sumy. Ibitero vya misile na drone Uburusiya bwakoze kuri uyu wa gatatu bibaye umunsi umwe inyuma y'uko misile z'Uburusiya zisha abantu batari munsi ya 51 zongera zikomeretsa abandi bagera ku 300 mu gisagara cya Poltava kiri mu buseruko bwa Ukraine.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aya makuru mushobora kuyasanga igihe icyo ari cyo cyose kuri w3 akadomo, radio yacu VOA akadomo.com no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose harimo YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye baburiye Uganda kuryamira amajanja kubera ko abaterabwoba bashobora kuyigabaho igitero. Ni inkuru ya Ignatius Bahizi.
Urwo n'uruja n'uruza mu mujyi wa Kampala. Iyo utembereriyemo ubona ko nta kinini cyahindutsemo mu bikorwa bya buri munsi kuvaho ayo makuru yatangarijwe mu mpera z'icyumweru gishize. Icyakora ikigaragara ni uko umubare w'abashinzwe umutekano wongere mu mujyi n'imyanya bari badasanzwe babamo nko mu masoko. Umujyi wa Kampala ntabwo ari ihuriro ry'ibikorwa by'ubucuruzi muri Uganda gusa, hanahurira abacuruzi baturuka mu bihugu byo mu karere. Ni umujyi kandi ubamo ibikorwa byinshi by'ubukerarugendo, amanama mpuzamahanga, ukanaba n'icyicaro gikuru cy'ubuyobozi bw'igihugu. Mu mpera z'icyumweru gishize, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kampala yatangaje ko bafite amakuru yerekana ko hashobora kugabwa igitero cy'iterabwoba cyane ahantu hahurirwa abantu benshi nko mu mazu manini y'ubucuruzi, ahakorerwa ibikorwa by'ubukerarugendo, ku mashuri n'insengero. Amerika yaburiye kandi abaturage bayo kwirinda aho hantu bakaba maso buri gihe. Polisi ya Uganda ivuga ko ayo makuru atari mashya kandi ko buri gihe bahora biteguye, ariko iragira inama abaturage kurushaho kuba maso no gushyiraho ingamba z'umutekano zikaze ahantu hose. Kituma Rusoke ni umuvugizi wa polisi.
It is true there is a terror threat, but there have
ati hari hiterabwoba rwose ariko buri gihe ryahozeho. Kwa Uganda iri kuyisonga mu kurwanya iterabwoba ni ngombwa ko igihugu cyacu gihora cyiteguye. Abantu bagomba guhora bari maso bitabaye ibyo bazagira ibibazo. Amaduka manini agomba kwiyongera mu kubungabunga ingamba z'umutekano, kwinjira kw'abantu mu myanya yose ihurirwamo n'abantu benshi bigomba kugenzurwa.
Access control.
Igisirikare na polisi barimo gukora ibikorwa bihuriweho kugira ngo bashobore guhagarika iryo terabwoba. Igeze ahantu rusange hahurirwa abantu benshi nko mu biro bya leta za kaminuza parike za bisi hamwe n'amasoko manini y'ubucuruzi abapolisi n'abasirikare imbo baharinze aho tuvuze hari hasanzwe harindwa n'abashinzwe umutekano bigenga mu myanya imwe n'imwe bagaragaye bakoresha imbwa zirinda umutekano zihunahuna muri iyo myanya n'ibintu biyirimo. Umuvugizi w'igisirikare Brigadier General Felix Kurayije yabwiye abanyamakuru aho inkomoko y'iryo terabwoba ituruka.
The threat being referred to by the US alert emanated from Al-Shabaab.
Ati iterabwoba rivugwa na Amerika rituruka kuri Al-Shabaab. Turabizi kuko bahora babangamira igihugu cyacu. Kuba dukekeka ntibisobanura ko ari nta terabwoba rihari. Ariko nanone ntitwakwirengagiza ibyo abanyamerika bavuga kubera ko dufatanya mu ntambara yo kurwanya iterabwoba mpuzamahanga. Amakuru batubwiye aho yini byo twari dusanzwe
conforms with what we already know.
Kurayije avuga ko iterabwoba ritazatuma igihugu gitegeka ko akazi gahagarara ariko aburira abaturage uburyo bakwirinda.
The best thing is not fear, because that's what the terrorists look for.
Ati ndashaka kubwira abaturage bacu ko ikiza atari ugutinya kuko ari byo abaterabwoba bashaka. Baba bashaka gutera ubwoba mu baturage. Turabizi kandi ni ikibazo duhora twiteguye. Bityo rero turasaba abaturage gukomeza kuba maso ndetse no gufatanya n'inzego zishinzwe umutekano. Buri muntu akamenya umuri hafi uwo ari we, aho avuye n'icyo atwaye. Abantu ntibemere kuba hafi n'imifuka itagira ba nyirayo. Naho ntushobora kuvuga ko ngo yuko hari iterabwoba twihishe mu mazu yacu. Oya.
No.
Kuwa mbere inzego zishinzwe umutekano zafunze imwe mu masoko manini i Kampala yitwa Chinatown kubera ko ritari ryujuje ibikenewe byose byo kurinda umutekano byashoboraga gushira abaturage bajayo mu kaga. Kuri uyu wa gatatu ubuyobozi bw'icyo kigo cy'ubucuruzi bwemeje ko bwujuje ibyangombwa by'umutekano kandi ko bagiye gusubukura ubucuruzi. George Firi ni umwe mu bayobozi b'icyo kigo cy'ubucuruzi cya Chinatown. Ati twagerageje gushyiraho no gukurikiza amabwiriza twahawe na polisi kugira ngo ducunge umutekano w'abantu binjira. Tugiye kandi gukoresha imbwa zihunahuna kugira ngo dusuzume ahantu hose mu rwego rwo kwirinda iterabwoba. Ahandi hantu nka parike za bisi abagenzi n'imizigo yabo barimo gusakwa n'utwuma tw'umutekano mbere yo kwemererwa muri bisi. Uganda yari isanzwe ihanganye n'ibindi bikorwa by'iterabwoba rituruka ku mutwe wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Uganda zimaze hafi imyaka itatu zihiga abarwanyi bawo zifatanije n'ingabo z'igihugu cya Kongo. Uganda kandi imaze imyaka 17 ifite ingabo zirwanya umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab muri Somalia. Iyo mitwe yombi yagiga ibitero by'iterabwoba kuri Uganda mu bihe bitandukanye byahitanye batari bake yihorera igisirikare cya Uganda kuyirwanya. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika tukiri muri Uganda. Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni yasezerewe kwa muganga ejo kwa kabiri murabyibuka ko yakomeretse akavuga ko abapolisi bamurashe isasu ku kuguru. Ibindi byananini nazwe.
Imbere yuko Bobi Wine ava mu bitaro vyitwa Sambia ku murwa mukuru Kampala yarayemwo ijoro rimwe abamuburanira bari babwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko abaganga bari bavuze ko bategerezwa kumubaga kugira ngo bamukuremwo ibisigarira vy'ivyamwinjiye mu kuguru bivuye ku gisasu kirimwo ivyuka bikoroza amosozi. Umugambwe wiwe n'abamuburanira bemeza ko abapolisi bamuteye kandi ku bushake. George Musisi aburanira Robert Kyangulanyi yamenyekane ku izina rya Bobi Wine yavuze ko uwaburanira yatoye mitende. Itangazo polisi ya Uganda yasohoye mu kanya rigira riti Robert Kyangulanyi yari yatumiwe na Musisi amuburanira mu birori vy'umuganuro vyabereye mu karere ka Mulindo kari ku birometero 20 uvuye Kampala ku murwa mukuru wa Uganda. Ari mu nzira atahuka we nabo bari kumwe bava mu muduga batangura gukora ico polisi yisimyerekano. Igipolisi kiti barababujije ariko bankakumva babandanya kwerekana bazibiri barabara gutyo baba baradusomborokeje. Igipolisi cha Uganda kikabandanya kuvuga ko gifise amasanamu yerekana abayoboke ba Bobi Wine bariko batera amabuye abapolisi bongera baburabuza abaca mu barabara bakora n'ibindi bikorwa bashize mu murwi w'ubugumutsi. Itangazo ry'igipolisi cha Uganda hejuru ya Amerika dufitiye kopi gemeza ko umwe mu bapolisi batatu baba barakomerekeje n'amabuye y'abayoboke ba Bobi Wine arenvye. Rivuga kandi ko bamenaguye imodoka zibiri z'igipolisi cha Uganda. Umugambwe wa Bobi Wine n'abamuburanira barahakana ivy'igipolisi kibagiriza, bavuze ko abanyagihugu babonye Bobi Wine baca basidukana niyo nka kumushengerera. Abapolisi nabo baca babashwaramwo babamijeguramwo amasasu n'ivyuka vyokera. Bobi Wine ni nako guhava ava muduga abaza abapolisi kibaye n'igituma barasa bidatevye nawe baca bamurasa n'ibigira nkana ku kuguru. Niko uruhande rwa Bobi Wine rubandanya kubivuga. Igipolisi cyo muri Uganda cemeye ko kigiye gutangura amatohoza ashingiye ku vyagirije vy'uko uwo munye politike w'imyaka 42 yoba yararashwe vy'ukuri, ariko aha kikavuga ko amatohoza azobanziriza kukumenya icatumye haba urwo ruhagarara. Umugambwe wa Bobi Wine NUP mu mfunyapfunyo ukabusabire kurwa gihuta ry'abanywanyi bayo bane bafashwe ku wa kabiri igihe ibi byose vyaba. Robert Kyangulanyi yamenyekanye ku izina rya Bobi Wine azimbere mu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa president Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Mu matora yo mu 2021 Bobi Wine niwe yarahanganye cyane na Museveni mu matora ya president
America yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi America mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. None aho tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abagore b'abarundi kazi bicuruza mu mujyi wa Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Epfo bahangayikishijwe n'umutekano wabo, bamwe muri bo baranicwa nk'uko umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira abitubwira muri iyi nkuru yaduteguriye.
Ibi aba bagore babitangaje nyuma y'iminsi itatu uwitwa Esther Nizigama yikiwe mu nzu n'uwo bari bajyambanye. Ijwi rya Amerika risura aba bakora umurimo wo kwicuruza ahazwi nko muri Kirondolondo muri 565 ndetse no mu Parc des Princes. Bamwe muri bo twasanze bategereje abagabo, abandi nabo bari mu kabari banywa inzoga, mu gihe abandi nabo bari hanze y'ibyumba bararamo bari kwisiga amavuta na pudre. Hari nka saa yine za kumanywa. Aba bose bahuriza hamwe ko batewe agahinda n'urupfu rwa mugenzi wabo wishwe anizwe ndetse ategwa ibyuma mu ijoro ryo ku cyumweru. Shugwe Fani ari mu kigero cy'imyaka 25 akorera umurimo w'uburaya mu mujyi wa Uvira uri mu birometero 7 uvuye ku mpaka w'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryamusanze muri Kirondorondo yemeza ko uyu ari umukobwa wa kabiri abagabo bikiye muri uyu murimo w'uburaya muri uyu mwaka.
Umubabaro dufise twebwe batubwiye ko yamufire ku hoteli iri haruguru yaho twahituye. Umva yajanye n'umuntu acara muniga acamwiba n'amafaranga yose ni telefone agenda bijanye n'ibitambulisho byose agenda bitwara.
Muri uyu mujyi wa Uvira urimo abarundi babarirwa mu bihumbi bakora imirimo itandukanye. Abakora uburaya bashimangira ko ari bo bahohoterwa cyane mu murimo wabo wa buri munsi, kuko utishwe arakomeretswa cyangwa se akambugwa amafaranga n'amatelefone. Uyu mukobwa utashatse ko tuvuga amazina ye ari mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko, twamusanze ahakorera uburaya muri Kirondorondo afite ibikomere ku itama yaratewe n'umugabo.
Baradukubita katugirira nabi, hari umunjirana ntaguhe n'amafaranga. Ntagize imana ngo ayaguhe imbere ya musaza akagenda gukubise nyina akakono uhamugatabaza abagenzi bawe bakagufasha.
Hano ufite inkovu kwitama no mu gahanga byagenze gute?
Ngo nkubise twagwaniye muri shamba ndashaka ndongora tambaye kapote.
Clementina Kimana amaze umwaka akora uburaya muri Uvira avuga yuko yavuye mu Burundi aje gushakira imibereho muri Congo, kuko ariho hari amafaranga menshi ugereranyije no mu gihugu akomokamo.
Hari igihe dushobora kuburana abo bagabo tugakorera nka 5 cyangwa 10 gutyo, ubabonye hari igihe ukorera na 20. Icyo twosaba je nakivuze ni uko mwodukingira, kuko ntituburi busubire mu Burundi. Ubu mu Burundi n'inzara iriyo irahinda n'abariyo baragowe nka jewe mperukayo je naje hirya yejo vraiment nabonye arakaga. Icyo dusaba nuko mwoduha uburinzi baze baradukingira natwe batwubaha abo bagabo babone ko natwe turi abantu twaje kurondera ubuzima.
Aba barundi basaba leta ya Kongo kubarindira umutekano kuko bahohoterwa uko bwije n'uko bukeye. Bagaragaza kandi ko niyo habaye umusako bafatwa bagafungwa kandi baba bafite ibyangombwa bibaranga.
Icyambere twasaba twebwe dukurikirana ko turi abantu nk'abandi kuko ibihugu nakubwiye ko bitemberanye. Abarundi baremwe n'Imana kandi n'abakongomani baremwe n'Imana. Kurenganywa birabaho kuri twebwe kandi ushaka kugenda no mu Burundi igihugu tuvamo. Bobo ntibabagira nk'uko batubwira twebwe.
Gusa nubwo abo Barundi bafite ikibazo cyo guhohoterwa, bemeza yuko bafite n'ikibazo cyo kutagira amakuru ahagije ku cyorezo cy'ubushita bw'inkende bwibasiye aka karere bakoreramo.
Oya twani tubiri ibyo bihara by'inkende biza ku bucafu, ku bantu bifata ubucafu. Wowe ugiye urya utuntu twawe twari twose utakarabye, ni woge ukagenda gukorakorana n'abantu ukajya udakarabye. Iyo rero nizo za ngwara ziza zibyaduka ziza ku muntu. Ibyo byo byandurira mu mbonano mpuzabitsina hoho, mama abantu bazohera ari benshi.
Mari Mitila Ponga ni umuyobozi ushinzwe uburinganire ndetse ukurikiranira hafi izi ndaya zo mu mujyi wa Uvira, avuga yuko ababajwe n'abo bakobwa bagenda bikirwa mu mirimo yabo bakora kandi ariyo yari batungiye imiryango. Gusa uyu mubyeyi yemeza yuko amatohoza bakoze nyuma y'impfu z'abo bakobwa basanga ziterwa n'ishari bagirana hagati yabo bapfa bagabo.
Yakunze kuko complicité ya bobe nyewe les femmes professionnelles de sexe.
Icya mbere hari ukugambanirana hagati yabo ubwabo kuko bafitanye amashyari. Bamwe bavuga ko uyu uvuye Bukavu, i Bujumbura, mu Rwanda ndetse n'i Kalemi ari bo bagabo bakunda kandi yabatwaye isoko, bityo bagakoresha amabandi kugira ngo babavanireho uwatwaye abagabo.
Tugera ku buyobozi bukuru bwa polisi yo mu mujyi wa Uvira banze kugira icyo bavugira kuri mikoro zacu, ariko bemeza yuko nyuma y'urupfu rw'uyu mukobwa mu Burundi kazi bari gukora amatohoza kugira ngo abagize uruhare mu rupfu rw'iwe bashikirizwe ubutabera. Amakuru ava muri amwe mu mashyirahamwe yigenga yo mu mujyi wa Uvira, Baraka, Kalemi ndetse no mu bice bitandukanye bicukugwamo amabuye muri iyi ntara yerekana ko umubare munini w'abakobwa bakora uburaya bava mu Burundi. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Murabizi turi kuri internet kuri wa3@ radio yacu vo@.com, YouTube, Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga zacu zose ni kuri VOA radio yacu. Turi no kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi mu Rwanda, na FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi kuri iyi saha tuvugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ijwi rya Amerika, tugaruka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakandida bombi b'amashyaka abiri akomeye, Kamala Harris w'abademokrat na Donald Trump w'abarepublikani, bazagira ikiganiro mpaka cyabo cya mbere na mbere ku wa kabiri w'icyumweru gitaha. Iki kiganiro kizabera kuri televiziyo ABC. Mu rwego rw'inkuru zihariye kuri aya matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mwaka, muziko perezida wa Repubulika ndetse n'igice kimwe cy'inteko ishinga amategeko bazatorwa ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa 11. Mu nkuru zihariye mu rwego rw'izo nkuru zihariye kuri aya matora, Geoffrey Mutagoma aratubwira uko Kamala Harris na Donald Trump barimo bitegura ikiganiro cyabo.
Uko umunsi nyirizina w'amatora muri Amerika ugenda wegereza, niko bakandida ku mpande zombi bashishikajwe no kwigarurira imitima y'abazatora. Umukandida wa Republikani Donald Trump yibanze cyane ku ngingo irebana n'ubukungu bwa Amerika no gusebya uwo bahanganye.
Dore ibyo tuzi kuri mugenzi wacu Kamala Harris. Ntiyitaye ku Banyamerika, cyane cyane abakozi b'abanyamwete n'abanyamerika bo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse. Ntabitayeho.
Ku rundi ruhande, abashyigikiye Kamala Harris bavuga ko Donald Trump ahubwo ari we wateje ingorane imiryango y'abakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu buciriritse yongera imisoro bari basanzwe batanga mu gihe agabanya iy'abaherwe n'ibigo byabo by'ubucuruzi.
Guteza imbere abakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse ni intego izaranga ubuyobozi bwanjye. She'll make groceries more affordable
by cracking down on price gouging. Aya ni amatangazo abamamaza Kamala Harris bahitisha kuri za televiziyo no ku mbuga mpuzambaga, akuyemo amasezerano ko nibamutora azabuza ibiciro by'ibiribwa ku masoko kuzamuka, akagabanya n'ibiciro by'amacumbi. Ikibazo kirebana n'iby'ubukungu ni ingenzi cyane muri aya matora.
abahanga mu bya politike basanga Kamala Harris akwiriye kukibandaho mu kwiyamamaza kwe. Uyu ni Hank Schenkoff.
She's got to explain why people are paying what they think is worth the gas pump.
Agomba gusobanura impamvu abantu bishyura amafaranga babona ko ari menshi mu gihe bagura lisansi y'imodoka zabo, n'impamvu umugati urimo guhenda mu gihe ababikora mu nganda badaha agaciro gakwiriye idolari ry'umuguzi.
And why the manufacturers of those products are giving them less for their dollar.
Kandida vice-president J.D. Vance wiyamamazanya na Donald Trump avuga ko gutora Kamala Harris bivuze gutakaza imirimo myinshi ku Banyamerika.
Think of all the powerful interests.
Mutekereze ku nyungu zikomeye zabo mu nzego z'imirimo zasenyutse muri iki gihugu, abantu bakijijwe no gutwara akazi kanyu mu Bushinwa. Abo nibo bashaka Kamala Harris. Uburyo bwonyine bwo kubatsinda no kubakumira ni ku isanduku y'itora muri uku kwa 11.
And the only way to fight back is at the ballot box this November.
Naho kandida vice president Tim Walz wiyamamazanya na Kamala Harris yemeza ko abademokrate bafite ku mutima abakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse muri Amerika.
Donald Trump and J.D. Vance, they have something a little different in mind.
Donald Trump na J.D. Vance bo babibona ukundi. Ikintu cyonyine bazi ku Banyamerika bakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse ni ukubacuza utwabo aho kubishyura neza. Amahirwe yose bagize bayakoresheje mu kubashoza intambara no gupfukirana ububasha bwabo bwo gufatanya kugabanyisha ibiciro.
Mu gihe hasiga amezi abiri ngo amatora abe, impande zombi ziraryana isata burenge. Ibipimo binyuranye bikorwa muri rubanda byerekana ko Kamala Harris ari imbere gato ya Donald Trump mu majwi mu gihugu hose. Umwe mu bazatora utuye muri leta ya Michigan, David Martinez, ashyigikiye Trump.
He's true American patriot.
Ni umunyamerika nyawe akunda igihugu. Ndibaza ko ashyira imbere cyane inyungu z'abanyamerika kurusha uko ashyira imbere inyungu ziwe. Ibyo akora byose biba bifite intumbero yo kugira uwo afashije.
Baker Rush uzatorera muri leta ya Georgia we ashyigikiye Kamala Harris.
Urabona turi muri 2024, dukeneye amaraso mashya, dukeneye ibishya n'ahazaza heza.
Trump na Harris bakomeje kwiyamamaza. Mu cyumweru gitaha bazaba bitegura ikiganiro mpaka bazaba bahuriyemo bwa mbere kuwa kabiri tariki 10 z'uku kwezi kuri televiziyo ABC ya hano muri Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanya inshuti zacu, ako kazi kimura kamenyereye nakabakaturarikira yuko amakuru ari ku musozo. None rero mbere yuko dusezeranaho mbibutse yuko inzego z'umutekano muri Uganda ziryamiye amajanja kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye baburiye guverinoma ya Uganda ko hari umutwe w'iterabwoba ushobora kubagabaho igitero. Barakeka amababa Al-Shabaab yavukiye muri Somalia. Uganda imaze imyaka 17 muri Somalia ifiteyo ingabo mu rwego rwo kurwanya uyu mutwe wa Al-Shabaab. Muri Uganda kandi Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni yasezerewe kwa muganga yarayeyo ijoro rimwe. Muribuka ko ejo kwa kabiri yakomeretse akavuga ko abapolisi bamurashe isasu ku kuguru. Maze rero banywanyi bacu mwese uko mungana aho muva mukagera, mbashimira cyane ko muri bamudatenguha. Mbifurije umugoroba mwiza, umugoroba w'amahoro kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ibiganiro biracyakomeza, maze rero murakarama.
Just like the sun lights up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday you came around my way. You changed my whole scene way with your astonishing beauty. Oh, You couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my